Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kabiri itariki 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2014. Uri kumwe na Ange Fidenio Ngabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Abadasigana ntibazo kwigera bemera na rimwe ko iprona iri gikoresha umugambwe CNDD FDD ibicishije ku badasigana bahemutse bampema yuzuye bampemuke ndamuke barongowe na Gaston Sindimwo n'umushinga mateka Bonaventure niyo yankana
nagomba bwa mbere ndabare yuko ico nukuri ari kinyoma ari saku gushika uno munsi ntigeze yerekana ingene dushaka gusambura umugambwe badasigana iprona.
Abo ni Charles Nditije ayoboye umugambwe w'abadasigana iprona na Bonaventure niyo yankana yahoze ayoboye umugambwe iprona. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba turayigaruka ko mu kanya nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi no muri Afrika. Tutangure ku makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mohamed Morsi yahoze ari perezida wa Misiri yakuwe ku butegetsi yaragararije ari mu idirisha yari yugaraniwemo vyabaye uno munsi kwa kabiri igihe yaragiye mu rubanza I Cairo ku mugwa mukuru w'igihugu ca Misiri aho yagirizwa ko yagize uruhara mu bantu isinzi b'abanyororo batorotse ibohero aho hari mu mugumu ko mu 2011. Amasanamu yerekanye Morsi yambaye costume yera avuga amajambo ashavuye imbere y'umucamanza.
Muri Kenya, urukiko rwakatiye umushinwa witwa Tang Yong Xiang imyaka 40 y'amavuko, rwamukatiye igifungo cy'imyaka 7 mu rubanza rwa mbere na mbere rw'itegeko rishya rihana barushimusi. Uwo mushinwa yafatiwe ku kibuga cy'indege cy'i Nairobi agiye gufata indege afite ibiro birenga 3 bya Ivoire ituruka ku mahembe y'inzovu yaravuye muri Mozambique ari mu nzira asubira mu Bushinwa. Mu rubanza rwe, Tang Yong Xiang yemeye icyaha cyo gucuruza ivuari muri magendu. Igihano cyo gufungwa imyaka 7 nicyo kiremereye gitangwa n'itegeko rishya ryemejwe mu kwa 12 gushize, ariko afite guhitamo kumara iyo myaka yose muri gereza cyangwa gutanga ingurane y'amashiringi ya Kenya miliyoni 20, ni ukuvuga amadolari arenga 230,000.
Radio Isibya Amerika, Washington DC. Perezida w'igihugu cya Ukraine Viktor Yanukovych yemeye gutanga imihoho ku mushikiranganji wa mbere Mikola Azarov hamwe na leta yiwe, ikintu gikomeye casabwa n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta. Ikibanza cha internet ya leta y'igihugu cha Ukraine chatangaje ugutanga imihoho ku mushikiranganji wa mbere Mikola Azarov no munsi wa kabiri mu gusohora itangazo rya Azarov rivuga ko ashaka gutuma haba ukumvikana kw'abanyepolitike nyuma y'amezi 2 y'imyerekano yavuyemo gutana mu mitwe hagati y'abari mu myerekano n'igipolisi. Yatangaje ko yizeye ko gutanga imihoho kwiwe kugitegerezwa kwemejwe na Perezida Viktor Yanukovych kuzotuma haba akaryo ko gutorera inyishu uruhagarara rwa politike ruri muri Ukraine biciye mu mahoro. Amasaha makaye inyuma yaho inamashinga mateka yemeje ifutwa ry'amategeko agwanya imyerekano.
Inama yari iteganijwe uyu munsi nyuma ya saa sita mu mishyikirano y'i Geneva ku ntambara yo muri Siriya yaburijwemo kubera ikibazo cyo kutumvikana na gato ku buryo bwo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho. Abarwanya leta batsimbariye ku gitekerezo cyabo cy'uko Perezida Bashar al-Assad atagomba kuba muri iyo guverinoma y'inzibacyuho, bavuga rero ko agomba kuva ku butegetsi. Naho ku ruhande rwa leta ibyo ntibabikozwa, bavuga ko ibya Perezida Bashar al-Assad bitagomba kuvugwaho na gato mu mishyikirano y'i Geneva. Ikindi kibazo cyananiranye, intumwa za leta ya Siriya zari zazanye mu gitondo igitekerezo cy'uko amahanga agomba kurekeraho gutera inyeshyamba inkunga y'amafaranga, nazo zagiteye utwatsi. Intambara yo muri Siriya imaze imyaka 3, imaze guhitana abantu barenga 100,000, yakuye mu byabo abandi barenga 9,000,000 bose.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Perezida wa Amerika Barack Obama araza kuvuga ku busumbane bukomeye cyane ku bijyanye n'ubutunzi hagati y'abantu bakenye cyane n'abantu batunze cyane muri Amerika igihaza gushikiriza uno munsi kwa kabiri mu ijoro imbere y'abagize amashami uko arabiri y'inamashinga amateka ya Amerika ijambo ryamarishikirizwa uko umwaka utashe ku kugena igihugu cifashe n'imigambi ibitegekanijwe mu bihe biri imbere. Perezida Obama ntiyashoboye gutuma abashinga amateka bemeza iyongerwa ry'urugero rw'imishahara idashobora kuja munsi y'abakozi baronka ku isaha kuva ashikirije icyo kibazo mu ijambo yashikirije abanyamerika mu mwaka uheze.
Muri Thailand, guverinoma yanze kuva ku izima amatora yihutiwe yo gushyiraho inteko ishinga amategeko nshya azaba ku cyumweru uko byagenda kose nk'uko biteganijwe. Ayo matora niyo azavamo na minisitiri w'intebe mushya. Abarwanya leta bo barateganya kutitabira ayo matora, ahubwo bakomeje imyigaragambyo basaba ko minisitiri w'intebe Shinawatra ava ku butegetsi. Iyi ni gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali.
Tongere tu bamenyesha kandi ko mushobora no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu VOA hamwe no kuri radio yacu VOA.com.
Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Urukiko rukuru rwa gisirikari uyu munsi rwatangiye kuburanisha mu mizi yarwo urubanza rwa Lyot na Mutabazi Yoweri. Urukiko rwanze gukurikira umushinjacyaha warusabaga gukomatanya uru rubanza n'urundi aregamo General Kayumba Nyamwasa na Dr. Théogène Rudasingwa. Asumita Kaboyi adufitiye ibisobanuro kuri inkuru.
Mu gitondo cyo kuri wa kabiri nibwo urukiko rukuru rwa gisirikare byari byitezwe ko rugiye gutangira kuburanisha mu mizi urubanza ubushinjacyaha buregamo Lyot na Joel Mutabazi. Uyu musirikare ari kumwe na bagenzi be 15. Uru rubanza ntirwabashije gukomeza mu mizi yarwo kuko ubushinjacyaha bwa gisirikare bwahise busaba urukiko ko rwafatanya uru rubanza ruregwamo Lyot na Joel Mutabazi na bagenzi be 15 rugafatanywa n'urubanza ubushinjacyaha bukurikiranyweho Kayumba Nyamwasa na Dr. Théogène Rudasingwa, kuko ubushinjacyaha buvuga ko aba bombi ndetse n'abandi batatu bakurikiranyweho ibyaha bimwe n'ibyo bakurikiranyweho Lyot na Joel Mutabazi na bagenzi be 15. Abavoka bahagarariye abaregwa muri uru rubanza babwira urukiko ko basanga aya madosiye yombi adakwiye guhuzwa n'uru rubanza ruregwamo abo bunganira, ngo kuko iyo dosiye batari bayizi ibaye ari nshyashya kuri bo, kandi bakavuga ko abo bunganira bafunze ko ibirego biramutse bihujwe byazagorana gutumiza Bakayumba Nyamwasa na Dr. Théogène Rudasingwa. Ibyo bikaba byatinze urubanza rwabo rw'abo bunganira, kandi bo urubanza rwabo rwari rugiye gutangira mu mizi. Urukiko rwanzuye ko izi manza zombi zitandukanywa ururegwamo Kayumba Nyamwasa na Dr. Rudasingwa n'abandi bagabo batatu bari kumwe rwazaburanishwa ukwarwo hatirengagijwe ko urubanza rufite aho ruhuriye n'urwa Lyot na Joel Mutabazi na bagenzi be 15 bari kumwe muri uru rubanza rumwe. Haje kongera kugaragara izindi nzitizi zatanzwe n'abavoka bunganira baregwa 8 basaba urukiko rukuru rwa gisirikare ko rudafite ububasha bwo kuburanisha abareganwa na Joel Mutabazi, ngo kuko bo ari abasivile. Abunganira abasivile bakavuga ko abo bunganira bakwiye kuburanira mu nkiko zisanzwe, kuko ibyo baregwa ntabo bihure n'ibyo Lyot na Joel Mutabazi akurikiranyweho. Ubushinjacyaha bukavuga ko amategeko avuga ko iyo hagaragaye ubufatanyacyaha kw'abasirikare n'abasivile bose baregwa icyaha cyo kuvuza igihugu umudendezo baburanishwa n'inkiko za gisirikare. Ubushinjacyaha bukemeza ko aba bose bafite aho bahurira n'ibyo Lyot na Joel Mutabazi akurikiranyweho. Mu bareganwa na Lyot na Joel Mutabazi harababwira urukiko ko bumva batashyirwa hamwe n'itsinda ry'abasirikare, ndetse bakanemeza ko batari bazi na Lyot na Joel Mutabazi. Kubashyira hamwe kandi umuntu abazwa ibyo yakoze byaba ari nko kubahohotera. Lyot na Joel Mutabazi kandi yongeye kuzana indi nzitizi abwira urukiko ko aho aburanira atariho yakabaye ari, ngo kuko yashimuswe aho yari impunzi mu Bugande. Lyot na Mutabazi ubwo yaherukaga kuburana akiburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu mpera z'umwaka ushize urubanza rukabera mu muhezo, hari amakuru yavugaga ko hari ibyaha bimwe yemeye. ubwo yari imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare yabajijwe niba yemera ibyaha aregwa aratsemba ko nta na kimwe yemera. Lieutenant Joel Mutabazi aregwa ibyaha bigera kuri bitandatu harimo cyo gutunga intwaro n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gukwiza impuha zigamije kwangisha leta mu mahanga, kugira nabo ubutegetsi buriho, gukora ibikorwa by'iterabwoba, kureba umutwe w'abagizi ba nabi no gukoresha impapuro mpimbano ndetse n'icyaha cy'ubwicanyi. Lieutenant Joel Mutabazi ari nawe uregwa ibyaha byinshi mu bari kumwe muri uru rubanza ni umugabo w'imyaka 37 y'amavuko. Avuga ko yavukiye mu gihugu cya Uganda akaba yarinjiye mu gisirikare cy'inkotanyi ku myaka 15 gusa. Yakomeje kuba umusirikare kugeza ubwo atorotse igihugu mu mwaka wa 2011. Yaje kugarurwa mu Rwanda n'igipolisi cya Uganda kimushyikiriza polisi y'u Rwanda umwaka ushize. Bafashwe ari 18 ariko ubu babiri bararekuwe, hasigaye abantu 16 bagikurikiranwe n'ubushinjacyaha harimo abasirikare babiri n'abasivile 14. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, turagushimiye kuri iyo nkuru.
Kwindi nkuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini mu Burundi, umugambwe Iprona uheruka kwiyunga uragiriza umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD kukorana n'abadasigana babiri Bonaventure niyo yangana na Gaston Sindimwo kugira basenyure uwo mugambwe. Babishikirijwe mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru. Kubindi kuri iyi nkuru dutega amatwi mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri imbere y'abanywanyi b'uwo mugambwe mu nyubako z'ingoro y'umugambwe Iprona, Karoli Nditije arongoye umugambwe Iprona ari kumwe na Evariste Ngayimpenda yahora arongoye wa mugwi wari wishinze gusubiza umutamana Iprona, bagiriza Bonaventure niyo yankana yahora arongoye uwo mugambwe na Gaston Sindimwo gukorana na CNDD-FDD mu ntumbero yo gucamwo ibici uwo mugambwe. Karoli Nditije akagereranya abadasigana babiri nabo bari kumwe nk'abahemu.
Abadasigana ndibazo kwigera bemera na rimwe ko Iprona ibigikoresha umugambwe CNDD-FDD ibicishije ku badasigana bahemutse bampema yuzuye bampemuke ndamuke barongowe na Gaston Sindimwo n'umushingamateka Bonaventure niyo yankana. Abadasigana baragabishije abo bahemu ko bazobagwanya bivuye inyuma. Kanatsinda wa Gasore yarayamaze ati imihimbiri abangushi abasuma nta kibanza bafise mu mugambwe Iprona no mu gihugu.
Ikindi Karoli Nditije yamenyesheje abadasigana ngo umugambwe CNDD-FDD wo buri kurakorana na Sentare nyuzwa kugira ico rubanza Iprona yamaze gukura muri Sentare.
Igitangaje kandi giteye amakenga n'urukurukuru ruva hirya no hino bimwe mbere bigaturuka mu mugambwe uri ku butegetsi. Ayo makuru akavuga ko Sentare ntayinyuzwa igirice urubanza atababuranyi bakiriho. Abari bitwaye barasokoye, abari bitwariwe baramesha nabo ko babivuyemwo kwatanyungu bakirondera n'ivyo vy'imanza. Hamwe Sentare ntayinyuzwa yohirahira igacu urubanza rutakihari, yoba igaragaje intumbero y'ubutegetsi, yoba kandi igaragaje ko Sentare ikuri izindi zose isigaye ari igikoresho cy'ubutegetsi.
Karoli Nditije asaba uwari we wese kubicabona cibiriko birakogwa na CNDD-FDD.
Umugambwe Iprona usabye abarundi makungu ko boba ibyabona yuko CNDD-FDD ifise intumbero y'ukwanga n'ukwangiriza ko imigambwe amashirahamwe yigenga abamenyesha makuru ikaba bose batavuga rumwe na CNDD-FDD bozibizwa ntihagire ico baryogora ntihagire ico bavuga bibazo bihanze igihugu.
Icyo wacishije inyuma y'ivyo byose ngo ni ryategeko rigenga umugwi CNTB ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo Iprona yanse gutora hamwe no kwitoza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ubugira gatatu Iprona yanse kwemera, ariko ngo umugambwe ntuzokwigera ugondozwa. Twarondeye abarongoye umugambwe CNDD-FDD bakena ibujumbura. Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyi nkuru. Tukivuga kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaraganiye na Bonaventure niyo yankana yahoze ayoboye umugambwe Iprona, araheza aravuga icyo yibaza ku birego yagirizwa ko akorana n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kugira basenye umugambwe Iprona.
Kuri bya ntangaje kumva ijambo hiryo risohoka mu kanwa k'umukuru w'umugambwe Nditije Karoli, cyane cyane abivuga kuri jewe. Nagomba bwa mbere ndabare yuko icyo ni ukuri ari kinyoma, ari insaku gushikuno munsi ntigeze yerekana ingene dushaka gusambura umugambwe badasikana iprona bikaba n'ukuri bibabaje cyane kuko abadisigana bariko barabyumvira umunsi n'ukuri bace bacika inkokora
muri cyo kiganiro nyene munsi ya Bonne Aventure niyo ankana hariho amajambo yakoreshejwe yavuga ko mwebwe abadasigana umugambwe iprona bazogwanya abantu bose bazohemuka eka abantu bose bazobaba mpema yuzuye eka abantu bose bazoba nkaba mpemuke ndamuke aho mwebwe hoho muvuga ko iki ayo majambo yakoreshejwe mwakira gute
amajambo yakoreshejwe arakomeye cyane agiye ko n'ikinyoma ahubwo niwe ayo majambo azohava agarukako kuko ubiravye jengera nti ahubwo sinzi afite ingorane yiwe agumake baguzwa yigeze ashika ku ntebe ngo arongore umugambwe aguma yicura ibyo yicura mugabe ivyo ngira ni ingorane yo bafise mu mutwiwe
muri cyo kiganiro nta guciriyemo harimo abadasigana ikana bahura mu yindi mirwi yari yigabuyemo iprona abo bose bari bahari kandi basara bashigikiye amajambo akoreshejwe
birumvikana nyine babashigikiye kuko ibintu bito propagande n'ibintu bagiye hamwe kugira ngo abadasigana bamwe babambura gashambara mu munsi heze muribuka yuko igihe nditije yajya mu ngendo yo kuza cyega cya mbere cy'umukuru w'igihugu umushingantahe sinunguruza yamwagiriza ngo niwe abujije abadasigana bajya hamwe niwe abujije umugambi wo gusubiza hamwe uwo mugambi nawo ntiwari bwavugwe na hamwe mu nzego z'inyene z'umugambi w'adasigana iprona
mu mushingantahe Bonne Aventure niyo nkana mwaratwaye umugambwe ariko murazi ko muri uyu mugambwe hasa n'ahagiye haravuka ibibazo hakaba imirwi hakaba n'igihe umushikiranganji wa mbere yasabwa gutanga imihoho kubera abanyamugambwe batamwizigiye vice perezida wa mbere aragaruka uwa kabiri nawe nyine baramwiyamiriza ikibazo kiri muri uyu mugambwe n'ikihe mwe muzi neza
ikibazo kiri uyu mugambwe ni uko abantu baza mu mugambwe bagamije bashaka ibiti abarongoye umugambwe nabo bamwe usanga bakora ibintu bitari mu muco hanyuma ugasanga rero abantu barafashe ingingo ziteye kubiri n'ingene ibintu byogenda ingingo zigizwe n'utugwi tw'abantu hanyuma ikindi umugambwe w'adasigana iprona turafite ingeso yo guharuruka niko nabivuga
Bonne Aventure niyo ankana yahoze atwara umugambwe iprona murakoze cyane gose kuri aka kanyamwa kugira ngo tuganire
murakoze namwe murakoze
yari mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavugana na Bonne Aventure niyo yankana yahoze ayoboye umugambwe iprona ngaha muri Amerika mu masaha 8 perezida wa Amerika Barack Obama araza gushikiriza inama nshingamateka n'abanyamerika ijambo rivuga kugena igihugu cifashe Frederic Nkundikije yaravuganye na Professor Athanase Gahungu arashikiriza icyo yibaza ku ngingo Perezida Obama ahava ashikiriza uno munsi wa kabiri yo gukoresha ububasha ahabwa n'amabanga yiwe kugira yongereza agashahara k'abakozi bakorera ku makontra
abashingamateka b'umugambwe cyane cyane abo twita ba Republican baraza kuvyanka ariko umuntu yocara aba yuko mu minsi heze ibyo bagiye baranka byaciye bituma na bene abantu bababona nabi ni ukuvuga rero na bene naho bazovyanka ibyo birabizobaho mugabo bizoca bituma na bene bica mu migwi abakunda ayo mategeko n'abatayakunda
ingingo perezida havashikiriza yo gusaba abashingamateka gukorana nawe canke agafata ikaramu yiwe na telefone agasaba abo yibaza ko bomukundira eka agatera igikumu ku mateko yibaza ko ashobora gushira imbere imigambi yiwe iyo migambi mishasha yo muri iki kiringo kigira kabiri ciwe nta ngaruka mubona ishobora kugira ku vyerekeye imyaka sigaje gutwara
ingaruka izubaho mugabo nta woca yibaza bati kumbure na Perezida Obama ibyo ari karagira nta wabimuhanuyemwo barabimuhanuyemwo kandi niko byama bigenda ku muntu ari karagira intwaro ya kabiri ya imyaka yindi myaka ine abose bama basanga bafise abashinga amateka bataruranye n'iyari karagira mugabo rero ikikuru cavyo nuko niyababwira ati jewe ngizuku u biz bizoca bituma na bene batangura kubiraba bamara iminsi baharira hanyuma uzohava usanga bigize ingaruka nziza
hari ikibazo gihamba cyane ngose nka perezida abona ko ikwiye gukurwa mu nzira icyo kibazo naca akaba ari kibazo cy'abimukira muri Leta z'Ubumwe za Amerika icyo kibazo ni ikibazo abona ko ashora kuba yorangura muri iki kiringo cyiwe ariko haracari intamba mnyi nke be muri baza ko ico kibazo zoshora kucumvikana ko naba shinga amateka hamwe naba senateur bahuriki mugambwe wa ba republika
ico kibazo ni kibazo cha umuntu ari karavyibaza cyose kuba coroshe ati none iki gihugu c'abanyamerika ko kigizwe nabavuye ahandi hose kiretse abo twita ba native americans abandi bose bavuye mu bindi bihugu bavuye iburaya bavuye muri afrika bavuye muri Amerika y'ubumanuko urumva rero ibyo umuntu kuza ukabangaha ukamara ngaha ubuzima bwawe bwose hanyuma ntiwigeze wemera yuko uri umunyamerika kandi itegeko shingiro rivuga yuko umuntu abino yavukiye ino aba umunyamerika uwo rero nawe yazanywe n'abavyeyi kandi kumbura atabishaka atari nabizi akayakiga ngaha hose agakora hose jewe nibaza yuko iryo tegeko kumbure ntazoshobora kurigisha rije mu ngingo mugabo ibyo yatanguye birakwiye n'ibikenewe n'ibyo amakungu ashaka kandi akwiye kwemeza
nkuko twabivuze ibiringo vya kabiri kwa perezida wo muri Leta z'Ubumwe za Amerika mwamusanga kenshi na kenshi vyama bibamwo intambamye mbega muri iki gihe perezida agiye gushikiriza ijambo abanyagihugu na kongere babwira ukuntu igihe gucifashe mubona ko imigambi yuye azoshaka kwirangura turabona ko amajwi yari yamanutse gatoyi asa nari ko araduga muri baza ko ikiringo cya kabiri azokirangiza amajwi yaduze eka yashobora no kurangura imigambi yemereye abanyamerika
ubu amajwi yiwe azoduga kumbe ntazoduga gose nkuko yovyipfujije cyanye nkuko amajwi yigeze kuduga kera kuko ibi bintu byo guha imiti abantu bagwaye ibi bintu byo kuzana byo kugira abantu babino baga abaje bahunga baje kubino bakemezwa ko ari abanyamerika hanyuma ubakabatanguye kuraba ibintu by'imishahara ayo no mapolitike ari hamwe kandi yose abamufasha kugira politike batabiravye neza bishobora gutuma byono bidova ibyo ari karagira mugabo ubiravye neza kubera bamaze guhabwa gasopo n'abanyamerika nibaza yuko bitazomwononera cyane
Professor Atanasi Gahongo murakoze cyane gose kuri aka kanya matoye kugira ngo tuganire
urakoze gose
yari mugenzi wacu Frederic Ngondikije yavugana na Professor Atanasi Gahongo
Radio Ijwi rya Amerika iha ijambo abakunzi bayo. Umwe muri bo ni Sabimana Jean Baptiste yatwandikiye ati nifuzaga kugira icyo mvuga ku kibazo cy'abanyeshuri b'Inyagatare mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda bimwe amanota ngo barakopeye. Ndagihuza na politiki y'imihigo. Oriane Itangishaka amaze kumuhamagara babiganiraho tubateje amatwi.
Ndabashimiye cyane kuba mu mpaka kandi byo ko gusangira ibitekerezo n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika kandi mu buryo bwo kubaka butari ubwo gusenya ubwa mbere nk'uko kiriya kibazo kirababaje cyane kubera ko bariya bana babaye igitambo cy'imihigo abayobozi guhera ku kagari cyangwa se guhera mu nzego z'ibanze bahigira umukuru w'igihugu kandi bazi neza ko badashobora kuzayishyira mu ngiro kandi batabajije n'abaturage
Iyo mihigo uvuga ijanye nayo manota yabo banyeshure niyihe uvuga yuko batashobora gushika ko
Mu bisanzwe turazi neza ko icyo kibazo kijyanye na ruswa mu burezi kirahari kirazi kuko na Transparency International rutegaragaza ko abana batanga amafaranga cyangwa ndetse abakobwa bato bato babigene bagatanga n'umubiri wabo kugira ngo bahabwe amanota ari naho ireme ry'uburezi birirwa baririmba mu mpapuro bakwiye kumanuka abo bayobozi bacu ku rwego rw'igihugu ndavuga Minisiteri y'Uburezi Minisiteri y'Umuco n'iya Minisiteri y'Ibikorwa bya Leta n'Umurimo n'ishinzwe abakozi bakareba kubera kuko icyo kibazo n'intambamyi ndetse dore icyo bibyaye n'icyo ngicyo ko abayobozi bashaka kujya imbere umuyobozi w'ikigo cy'ishuri agashaka kuvuga ngo ndashaka guhora mbu wa mbere akikora ku ntwaro zose zibangamiye demokarasi zinabangamiye ihame ry'uburenganzira bwa muntu kuko uko kubuza abana kwinjira mu ishuri bigombye kubazwa bariya bayobozi ndetse no ku bwanjye bari bakwiriye kubashengeza bakegura ahubwo bariya abana bakabasubiza uburenganzira bwabo ndetse ahubwo bariya abana bari bakwiriye no kwitwarira mu rukiko bagashaka n'umwavoka byaba na ngombwa bakitabazana imesiko ikaza kira kibazo ikakijyamo kubera ko ni ikibazo kibabaje.
Kuri wewe uravuga yuko ikibazo kiri ku bayobozi ntikiri ku bana, ukavuga ati rero abo bana bagiwe nabi kubona yuko ubuyobozi aribwo bubaha ububasha bwo gukora amakosa. Ikibazo kiri ku bayobozi,
ntabwo bariya abana bakwije kuba babarwaho kiriya cyaha kigomba kubarwa ku bayobozi babiriya bigo, kikabarwa ku bayobozi b'inzego za politike bakadusobanurira neza ko mbireba neza binagendeye no ku zindi gahunda zose tubona ishingiye ku mihigo abayobozi bahiga bashaka kwigira nyambere kandi bagakoresha amakosa abana nk'abariya.
Ariko kuri iryo jambo nyine abana nabo nyine ntitworeka kubona yuko hari uruhara bashobora kuba barakoze, ego nk'uko bivuze bamwe bashobora kuba baragurishije imibiri yabo canke abandi bagashobora kuba baratanze amafaranga kugira ngo baronke ico kibazo, ariko nabo nyine barafisemo uruhara. Ubona bobo umuntu yobitaho gute canke akabakosora gute kugira ngo nabo nyene bahagarike ayo mabi ariko arakogwa bitewe n'imihigo abayobozi bafise?
Ni ukuvuga ko bariya bana ikintu ngomeza gukomangiraho nuko bafite uburenganzira bahabwa n'amategeko, ntabwo tugombye kubakoresha mu nyungu zacu. Ni ukuvuga igisubizo kigomba kuboneka ku babyeyi bagomba kwamaganira kure n'abanyarwanda muri rusange kugendera ubumwe n'ubwiyunge no kugendera ineza n'ubuntu nka kumwe ari iragi ry'umuzehe Nelson Mandela Mukambwe Madiba. Ndabashimiye cyane.
Urakoze cyane rwose munywanyi wacu ari Kigali mu Rwanda, turagushimiye namwe banywanyi bacu bandanya mudushikiriza ibyiyumviro byanyu. Murakoze.
Itangishaka Oriane na Jean-Baptiste Sabimana umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika, turabashimiye.
Mukanya turasoza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba yamari imbere yaho tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Wahoze ari perezida wa Misiri Mohamed Morsi yakuwe ku butegetsi yaragararije ari mu idirishya na kaje y'ivyuma aho hari uno munsi ku wa kabiri igihe yitaba urubanza rwiwe i Cairo ku vyagirizo vy'uko yatumye haba ugutoro ku munyororo kw'aba ibohero kw'abanyororo batari bake aho hari mu mugumuko mu mwaka w'2011.
Muri Kenya, urukiko rwakatiye umushinwa witwa Tang Yong Jian igihano cyo gufungwa imyaka 7 cyangwa se akakiguranisha amadolari 230,000, no kuvuga amakenya y'amashiringi miliyoni 20, yahamwe n'ibyaha byo gucuruza magendu ivuwa rikomoka ku mahembe y'inzovu.
Perezida wa Ukraine Viktor Yanukovych yemeye gutanga imihoho ku mushikiranganji wa mbere Mikola Azarov hamwe na leta yiwe, ikintu gikomeye cyasabwa n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta.
Muri Thailand, guverinoma yanze kuva ku izima ivuga ko amatora yihutiwe yo gushyiraho inteko ishinga amategeko nshya azaba ku cyumweru uko byagenda kose nk'uko biteganijwe. Ayo matora abatavuga rumwe na leta bavuga ko batazayajyamo.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari twateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye aha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro kuri umugoroba. Mwari kumwe nanjye Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Hanyuma rero ubwo naheje mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugera saa 12 n'igice, ntimuzacikwe n'ibyo biganiro. Ngaho mugira umugoroba mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.